Mubazo umukuru w'igihugu yabajijwe harimo ikibazo cy'amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije amezi abiri bafunzwe. Babajije nimba iryo fungwa ritariko risubiza inyuma uwo mugabo kumenyesha makuru na demokrasi mu Burundi. Aha Petero Nkurunziza yishuye ko atawurenganywa, ariko akavuga ko ubutungane buriko bukora akazi kabwo.
Yavuze yuko abamenyesha makuru bafunzwe barafite byangombwa, ibyo sino bija kujewe, barafite byangombwa bari imbere y'ubutungane, bibarizwa mu butungane muri sentare, barafise uburenganzira kurondera abashingwamanza, baruzwe nga mu Burundi, babarondere babafashe kuburana. Ibyo byose yavugiye ngaha anye atabayitwara muri sentare hama baburane, nicyo sentare ibereyeho. Ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize, yari impamvu yatumye bafatwa, ibyo bagirizwa barasa uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira.
Abamenyesha makuru babajije umukuru w'igihugu asanzwe ari kizigenza w'ubutungane kwatotezurira abamenyesha makuru, ntiyaciye kure mu kwishura icyo kibazo.
Mu mategeko twisunze shingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora, akazi karagabuwe, akazi karagabuwe. Umukuru w'igihugu ashaka abe umucamanza mukuru, nta burenganzira afite wo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo tuma rero ubanza ahubwo bokerebuka muri sentare, icyo tubasaba baburane, barondere n'abavoka babafashe gushike vuba. Nibashima azobara amahoro, badashimye azokunguruza. Muri icyo gihe urumva rero ngiye kwitambika mu ndingano z'ubutungane, ariko ndabona bya bindi byita ubwigenge, ubutungane, kandi amategeko arabitubuza. Twe tuzakuza umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse ataye umururizo ryari niba cyaba twitura amarira dufata izindi ngingo.
Hari ikindi kibazo nkora mutima mu gisata cy'ubutunzi cyabajijwe kizigenza w'u Burundi, icyo nacyo cerekeye ingingo yo kugarwa unywero isaha zitatu z'ijoro nimba itazitera agahombo abadandaza b'ibinyobwa. Umukuru w'igihugu akavuga ko hari icyatumye iyo ngingo ifatwa.
Ingingo zafashwe zijanye n'uko ububare buhagarara saa tatu z'ijoro ntiyahoraho. Mwatuza kukibaza ati mbega ni kubera iki bayizanye? Numva ko ari urwango. Niba banka abarongozi banyu baba babonye igituma, hariho imvo ntakabura imvo, hariho imvo mugabo iyo mvo ifise umwanya itangure n'igiherera. Kumbe rero babwira ati ejo ni sawa, titubandanye turangurure, nta kibazo. Mugabo ingingo ifashwe ntagira ibintu by'ibigumbagumba biza cyangwa turutwa politike twinjiramo, kuko ni twebwe tubazwa umutekano wanyu, twe tubaza umutekano w'igihugu.
Amenyesha makuru bashatse kumenya ibyemeza ko igitero giherutse kuba ku ngabo z'u Burundi mu buraruko bw'igihugu cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mukuru w'igihugu yashize ahabona bimwe muri ibyo byemezo.
Rero ibiyinye bibaye bwa mbere byarabaye 2014, 2015, 2016, ibyo byarabaye. Nabandi buruse cyo bundi muruhagarika, bajya bakiye mu ruhagarika, twarabafashe bajya bisha abantu. Baratwemeza yuko turabafise none umunsi, barose imyemenyerezo mu Rwanda, baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi. Turabifise, turabafise, turabafashe. Hanabandi bateje ubundi si bajya bonyine, abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyine turabafata, baratugati twarose imyemenyerezo mu Rwanda, baducisha muri Kongo tuza gutera, twarabafashe, turafise. Hanabandi igihugu cya Kongo, igisirikare cya Kongo cyafashe guhera umwaka 2018, buri mwaka mwama bikurikirana ku mateleviziyo ati ngaba twafashe, turabashikirije. Abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twarose imyemenyerezo mu Rwanda, duca muri Kongo, batumize gutera u Burundi. Bavurumva ariko rero si byo uno munsi, tubifate nkama mugabo twebwe Abarundi tuzoguma twubahiriza amasezerano bategeka mpuzamakungu, kuko u Burundi muri za nyigisho nababwiye kufata twabigishije kuzirikana igihugu. Abarundi ntibigeze n'umunsi n'umwe barota batera ikindi gihugu. U Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro.
Nayo kubona u Burundi bwaritwariye igihugu cy'u Rwanda ariko ntihagire igikozwe, Petero Nkurunziza avuga ko urubanza rutabora, byanse bikunze ukuri kuzoteba kukaja habona.
Ndabona karorero abakoroni binjiye gutera ibihugu byo muri Afurika no hino no ku isi. Mu Burundi araciye imyaka 120, binjiye mu gihe cy'1886 ngaha mu Burundi. None uno munsi ujya mu gihe wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, ibyo ariko arabikorera ko aciye imyaka 120, mbere n'abateye u Burundi icyo gihe ntibakiriho. Mugabo tuzoibaza neza abateye u Burundi, kuko hacyo tubabaza si u Burundi bwonyine. Kuri ibijyanye n'ubukoroni muze mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga, muze mubaze muri Benin ariko arabidogadoga, mubaze muri Namibia ariko arabidogadoga, muri Kenya baritwariye abateye icyo gihe cy'ubukoroni kugeza n'aho bashumbusha. Urubanza ntirubungwa, mwanya ni ikintu gihambaye cyane. Hari urubanza rwarinjiye kumbuno muzi nibikunda muga abanyarwanda bicari babizi neza yuko hace myakijana ati myaka amajana 2 abarundi azokwishuza bya rwanda
uwariko ararangiza ikiringo cyo kurongora Burundi amenyesha ko imbere yo kubisikanya ku butegetsi n'ubuzoba yatowe mu kwezi kwa gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu azosubira kuremesha ikiganiro nk'icyo.